Duhani jambo.
Duhani jambo.
Politike barongozi mutandukanye mwebwe muri mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka kaze mu kiganiro duhani jambo
duhani jambo ikiganiro gice hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu
mugitegurwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru ucishiramwe search for common ground mu Burundi.
Ndabaramutse ndabahe nikaze mu kiganiro duhani jambo cuno musi. Ni kiganiro mutegurirwa n'ishira hamwe mpuzamakungu Search for Common Ground mu mugambi wayo je nawe mwiterambere. Intumbero nyamukuru y'uwo mugambi akaba ari gufasha umukenyezi kugira uruhara rushitse mu iterambere no gukomeza ikibano ciza abanje kurengera zimwe mu nzitizi zifatiye ku mico n'imigenzo zimubuza kubishikako. Uyu munsi tugiye gushimikira ku karusho ko kuja hamwe n'abandi mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere ku bigeme aribo bakenyezi bo muri kazoza. Umugambi je nawe mu iterambere warashizeho imigwi ihurikiyemo cyane cyane abakenyezi bafite ibikorwa barangurira hamwe mu ntumbero yo kwiteza imbere. Abigeme bari muri mwe niyo migwi mu turere dutandukanye umugambi ukoreramwo ni bake cyane. Aho usanga mu mugwi w'abantu 15 harimwo umwigeme umwe canke babiri. Aha tukibaza duti ni kubereka abigeme batijukira kuja hamwe n'abandi mu mashirahamwe yo kwiteza imbere. Mbega abo bake bamaze kwijukira kuja hamwe n'abandi bahungukira iki? Hari ico bibafasha kwiterambere ryabo bwite n'iry'imiryango yabo? Ibyo bibazo hamwe n'ibindi biraza kwishugwa mu kiganiro duhana ijambo cuno munsi. Ije ruturide mpawe nayo njina kibateguriye ku bwa studio y'ijambo kazi.
Isango jabasangi yiki yako
Subira ndabahe ikaze mu kiganiro duhani jambo cuno munsi mu kwinjira mu ido nido ngenda kumana Odette numwigeme wo ku mutumba wa Burengo komine Matongo intara ya Butanyerera ati kuja hamwe n'abandi bakenyezi yabibonye mu akarusho.
Narahejeje ishure, hama mpejeje ishure cane hangira umurimo hari zari mikashi murabona nijire turi kumwe. Ego
hano tugusanze ko mbona uri kumwe n'abandi bakenyezi benshi uri mu biki?
Aha aya turi kumwe n'aba bakenyezi hariho amakrebe, amakrebe de kute twaragiye hamwe n'abakenyezi.
Krebe de kute ni iki?
Krebe de kute kumviriza ibiganiro by'ukuntu abantu bamwe bamwe boroye badandaje ukuntu bagiye barunguka ukuntu bimbuye ukuntu baziganije ubutunzi. Ege ivyo nivyo biganiro dukurikirana. Twe mu mugwi wacu turi abantu 15 mwigeme ndi umwe harimo n'abasore babiri.
Beharyo wewe ufise imyaka ingahe?
Ubu mfise imyaka 26.
None wewe n'igiki catumye wumva wo kwegera abo bandi bakenyezi ko umva ari nabo benshi muri uwo mugwi kugira ngo mufashanye ibikorwa?
Ikintu catumye ndabegera muri jewe hanini bizomfasha gutegura kazoza kuko tumaze kumva ibyo biganiro akarusho karimwo narahungukiye byinshi nanje binyereka ukuntu notegura kazoza ukuntu nzihangira imirimo muri kazoza. Ubu no gutangira naratangiye.
Watangiye gute?
Mu gutangira ninjiye nsanze nkora aka kazi kanje kari mikashi. Turabandanya turumviriza ibiganiro hirya no hino. Naratanguye nk'ukuntu two korora udukwavu udukoko. Iyo niyo ntambwe maze kugerako.
Boroye inkwavu zingahe, inkoko zingahe?
Ubu ya ndafise inkwavu 10 n'inkoko 5 kandi zirata.
Ibyo wabyiyumviriye umaze kuja hamwe nabo bandi bakenyeze?
Ego. Kuko ninjiyemwo cha turatangira maze kumva ibiganiro camvuga ati reka ngire ntangure nanje ndabe reyerema ko ibyo bintu bariko baratubwira byo bari byo nigereze ku ndabe.
Cusanga birashoboka.
Yego, nasanze bishoboka.
Iriho Jolie Erika nawe numwigeme w'imyaka 19 ari muri Club de Coute bikire jo mukenyezi muri commune Matongo zone Gatara muri yo ntara nyene ya Butanyerera. Avuga ko naha kiri ku ntebe y'ishure kuja hamwe n'abandi bakenyezi bimufasha kwironsa twakenera atarinze kugora abavyeyi.
Ni turi babira bigeme abandi n'abakenyezi n'abapapa.
Wewe ni iki cagutumye ufata ingingo yo kwifatanya nabo bandi bakenyezi wumva banagusumba mu myaka ukavuga ati reka nje hamwe nabo?
Icyo natumye njya muri iyo club nuko baze baranyigisha utuntu n'utundi cyabure nk'utwo nkeneye singombwa ngo nze ndasaba ababyeyi hari igihe nca nza ndiyungunganya na jyewe nyene nkaza ndatwironsa jyewe nyene ntagiye nasaba ababyeyi.
Mbega urufise imyaka ingahe wewe?
19.
Warize amashuri?
Nacari ku ishuri.
Uratubwiye ko umaze imyaka ibiri, hafi imyaka ibiri muri uno mugwe. Akarusho umaze gukuramwo rero nakahe?
Akarusho maze gukuramwo nuko icyo nkeneye ntari bugende gusaba ababyeyi ngo mpa iki n'iki jyewe nyene ubwanjye ndashobora kucigurira. Akandi karusho nuko nyene bishyitse nk'impanuro nk'abakampa kuko turi kumwe n'abakenyezi benshi barampa impanuro.
Mbega musanze mukora ibikorwa bimeze gute mu mugwi wanyu?
Twebwe ibikorwa by'iwacu dukora turashobora kuja turatanga nk'akantu kakuduhera tukaza turahererekanya cyabure twaraguze n'udukoko tuza turorora umva dutaye amagi ntituza turagira nje tuza turashyira hamwe tukasabikanya.
Wewe wibaza ko ari kubera iki abigeme batitaho ibi byo kuja hamwe n'abandi mu mashirahamwe canke mu migwi? Kubera iki ibitigiri vy'abigeme ari bike? Kubera iki abigeme batitaho mwe n'ivyo bikorwa?
Abantu babigeme ubu baca baza bishima ngo ntibojya hamwe n'abakenyezi kuca bavuga ati twe tukatwigire aha iwacu ntitwobaja haruhanje niko nibaza igituma bataba hafi.
Hari n'abandi bavuga bati abigeme bafise ubunebwe baratinya gukora canke bashaka ibintu vyihuse inyungu zinyarutse. Wowe nawe ni kubibona?
Je niko ndababona kubigeme ubu ariko je navuze ati je ndeka ndindire aho bizozira hose nzovyakira.
Nubona hari ico bahomba bo bakibona ibintu gucyo canke batarajijuka ngo baje hamwe n'abandi?
Hari ico bahomba kuko hari ikimpanuro zimwe zimwe cy'uturamenya bo batashobora kumenya cyabureka ugaturamenyera kuza ibintu bije buke buke ko bitinda bikaronka umurongo.
Watubwiye ibikorwa murangura muri krebe, watubwiye ko bishika ugahakura ari agafaranga wifashisha. Wewe hari imigambo maze kurangura bivanye n'uko uri muri uwo mugwi?
Umutwe tuntu nzandaronka nuko nanjye naciye nshobora nkagura akandi gatungo kiwanje ku ruhande rw'iwanje apana ku ruhande rwa krebe. Ego akandi gatungo kiwanje jenda gafisi naguze agakoko kagire gakwiza amezi 9.
Impanuro none waha abandi bigeme bataratahura akarusho ko kuja hamwe n'abandi babakurira nizihe impanuro wo batekerera?
Impanuro no baha nuko batoza barishima bane bagura abandi bantu ngo nuko babasumba nuko boja hamwe n'abandi bagakorana bakaza barabaha n'impanuro kuko baraturuta cyabaze baratubwira byinshi ntiboreka kuza barane bagura abantu ngo nuko arabajene ngo ntiboja hamwe n'abakenyezi bamaze gukura. Iyo mpanuro niyo no baha kuko abantu badukuriye nibo bashobora kuduha impanuro.
Ubu naho reka twerekeze mu ntara ya Buhumuza neza na neza muri komine ya Muyinga. Akintore Adelphine wo ku mutumba wa Mukoni zone na komine Muyinga numwigebe w'imyaka 19 nawe nyene navuga ko kuba yaragiye hamwe n'abandi bakenyezi bituma haronkera impanuro zimufasha mu buzima iruhande yo kwiteza imbere.
Je ubuzima bwiwanje bwa misi yose ndajisha inkoko nkajisha ibiseke nkadandaza.
Ivyo ubikora uri wenyene canke urafise abandi mubikorana?
Turafise abandi tubikorana ni nk'agashyirahamwe twagiye hamwe turakora.
Umaze igihe kingana gute ubikora?
Jewe ndamaze nk'umwaka n'igice ndabikora. Ndetse nzo ndabikora mugabo ntaja muri iryo shyirahamwe gusa amaze kujya muri iryo shyirahamwe tukaja hamwe twamaze nk'umwaka dukora.
Mbega waraciye ku ntebe y'ishuri?
Ego naciye ku ntebe y'ishuri.
Wize amashuri angana gute?
Nize amashuri 9. Naciye mpura n'ikibazo kwazi abisi nyene baragoye bangira nabi mvyimba amaguru maze kuvyimba amaguru biranka uko mbandanya ntangura kubura ibintu byo kubura oxygen sinaje mu bantu benshi.
Baburi impwemu zo guhema?
Ego. Hanyuma amaze kuzibona nagiye ku mahopitali atandukanye ndivuza ariko biranga. Ndahagarika rero ishure niyo mpamvu yatumye ntabandanye.
None ni iki cyatumye wiyumvira kuja hamwe n'abandi muri ibyo bikorwa watubwiye ukorera hamwe n'abandi?
Je nanezerewe cyane kubera hemwo abamama bakuze hamwe abanyokuru baraduha cyane impanuro kandi jewe ubwa mbere sinarizi ati umuntu ajisha gakoko ntiyotera imbere mugabo ubu ndanezerewe cyane kubera njishe nako gakoko cyane nkajisha icyo giseke ubu ukiraje kumugaragara nyine nkakidandaza nkaronka amahera menshi.
Kare wavuze ko wari usanzwe ujisha, none ico gihe ho ntiwayaronka amahera?
Ico gihe twarayaronka mugabo kwa twakorera nyene mu furi tutari tuzwi n'abantu washobora kuwujisha bikagumiza ngaho ntagiye namwe gushorera.
Ni gute none ivyo bikorwa vyo muri uwo mugusanzwe urimwo bigufasha kwiteza imbere nk'umwigeme ivyo bikorwa?
Ivyo bikorwa igituma bifasha kwiteza imbere nk'ubu muri iyo minsi nadanje nk'ibisekeshika kuri bitanu kandi ndabidandaza amahera menshi. Maze kwiteza imbere naraguze inkoko, naraguze impene, ubu byose ndabifise muhira.
Uvuze amahera menshi yarangahe?
Narose ibihumbi 105.
Waciye urangura iyindi migambi rero y'ubworozi?
Yego, naciye ndangura imigambi y'ubworozi. Urumva ubwo bworozi bwapfuye muri ibyo biseke ndiko dukoko nagiye ndajisha.
None hari akandi karusho umaze kubona ko kuja hamwe n'abandi ku mwigeme ntiyikumire akaja hamwe n'abandi? Akandi karusho maze kubona naka?
Akandi karusho maze kubona nobwira n'abandi bigeme bakiri mufuri kugira ngo baze uraharonkera impanuro nyinshi kandi birakungura byinshi mu bwenge kuko hari ibintu byinshi ubutazi mugabo maze kuja imbere maze gukorana n'abandi ugasanga ibyo bintu urabitse babimenye neza.
Uno munsi wewe nka Delphine hari cuterera mu iterambere ry'umuryango wawe?
Je ndagiterera heri kubera nk'ubu abana tuvukana cyambura ababyeyi n'ukuri sinakwicwa n'umwomera wa kanyama cyantori nko kimwe nkabaga hanyuma bikagenda neza.
Bite hoho ku migambi yawe yo muri kazoza? Uracari muto, uracafise kazoza kanini imbere yawe. Ni gute ubona indoto zawe nizi?
Jewe indoto zanje shaka muri kazoza kanje imana niyanje imbere nzobe umumama nyene mwiza tabintu aguma sa umugabo buri umwanya ashaka iki shaka iki shaka iki byose nzokwame basi ndafise amahera yavyo. Amavuga ati shaka igitenge za nde gutega amaboko ngo ndasabye igitenge je nyene ubwanje ngende kucigurira. Shaka muri kazoza ndagomba yuko nzoba ndi umuntu ateye imbere mu bintu byo kujisha abantu bose bashaka amakomande babaza je.
Ego, hariho abigeme kumbure kubera ukuta ronka amikoro canke kubera batakintu kibinjiza amafaranga baba bafise bishika bagasamazwa n'utunaturiya kumbure abahungu baba besha canke babahendesha utuntu. Wewe vyo gushikira uno munsi?
Oya, vyo ntivyoshikira kubera abasore bakinagiye bahendesha bakubwa amafaranga. Urumva babahendesha amafaranga jewewe mba ndayifitiye urumva ntihoza umpendesha amafaranga. Oya, vyo ntivyoshikira kweri.
Babigeme rero nabo batarajiduka, mbe mu mugwi wanyu mungana gute mwese?
Turi 15.
Harimo abigeme bangahe?
Hariho umwigeme umwe.
Uwo rero niwe wenyine?
Ego.
Ubwira iki babigeme rero bataratahura akamaro ko kwegera abo bamama b'inararibonye canke iyindi migwi ishobora kubungura ubumenyi kugira ngo ibafashe no kwiteza imbere? Wobabwira iki?
Nababwira yuko borondera ahantu nabo bakoranira bagafatana n'abamama bakuze canke abanyokuru kugira ngo bakaraba akantu kamwe bohuriza ko gusa bakagahuriza ko bagagokora kuko gato karakura kakaba kanini.
Iruhande y'ivyo vyo kwiteza imbere wavuze ko hari n'inyigisho uharonkera, izo nyigisho zimeze gute?
Inyigisho tuharonkera nk'izika nyigisho zo kuziga yuko utohendwa n'abahungu nkuko cambore ti wewe imbere yawe ni heza, akazoza kawe ni keza, ureke kuza uragenda wiranda kuko iyo wagize indero nziza abantu bose barakwirukira kandi iyo ufise utuntu wikorera ntungana n'urya muntu usanga ari hariya atakintu na kimwe afise. Yego.
Janine ndaboroheye ni umubyeyi wa Delphine yemeza ko umwigeme wiwe asigaye ari icitegererezo mu kibano agahamagarira abandi bigeme kumwigirako. Janine, Delphine n'umwigeme wawe?
N'umwigeme wanje, ni imfura yanje.
Musanzwe mukora iki mu buzima bwa misi yose?
Mu buzima bwa misi yose je nsanzwe ndi umurimyi nkaba nongera nkajisha ibiseke n'inkoko Mizundi chunu njene tutu gene gene, tutu dekoro, badekoza mumadzu, na hanu haba imanza. Na wea hararumu nye shure, mungabo vizara anse kwa bandanyi shure, kubiru buzima kukagie burahindu, kakugui wadzu agia ragiri. Chashima ryoko agumamu hira, chandamigishu mwoga, damoshira mwishira hamu, kugira ngo nawe azara rugondela, utunu kwa mutezi mbele, kukosina liku zanda rongifizonda moha. Yategeza kwirondera.
Ni gute rero uwo mwuga wamwigishije wo kujisha uri kuramufasha kwiteza imbere nk'umwigeme?
Impamvu uwo mwuga uri kuramuteza imbere ubu aramaze kwigurira inkoko zitatu. Yariguriye n'impene ubu ariko arikoteshereza indimiro zo kurima yarakose n'umurenza w'ibihumbi ijana. Ivyo vyose vyavuye amaze kuja hamwe n'abandi bakamwigisha kandi ndabona ko afite n'indero nziza uko indero yiwe itandukanye n'abandi bakobwa b'iki gihe. Aricara muhira arumviriza abantu kandi bikumira ugasanga ntibegera abantu bakuze mugabo waramaze kumenya kwegera abantu bakuze ko ari vyiza arabegera bakaganira akumva ivyo bavuga nawe akavuga akisanzura ego kandi baramaze no guhanura nabandi bakobwa bagenzi bari karabigisha abereka ibiriko biramuteza imbere bariko baramuhurumbira ari benshi kugira ngo abigishe
umushigikira gute rero nk'umuvyeyi wiwe kugira ngo ashobore no kubandanya atera izindi ntambwe zimuganisha kwiterambere
jewe icyo ndamushigikiza nk'ubu arashobora kujisha ugasanga hari akantu kamusobeye ndamwigisha gashobora kumuha amafaranga menshi nk'ubu yahora jisha nk'agakoko bakamuha ibihumbi mirongo ibiri ubu ndamwigisha yuko ashobora kujisha bakamuha ibihumbi mirongo itanu kandi barabimuha
ni iki none catumye wowe nk'umubyeyi wiyumvira ati reka umwana wanje ndamuzane aho nsanzwe nkorera nanjye ibyo bikorwa kugira ngo ndamwigishe n'ibi bikorwa nkora ni iki catumye ufata iyo ngingo
jewe icatumye mfata iyo ngingo nuko nabonye na jewe ubwanje binteje imbere kuko nabonye kuja mu ibarabara ngo aje kudandaza ntavyo yarashoboye mugabo gica gituma ndamwiyegereza kugira ndamwigisha ashobora kwicara bizomugirira akamaro no mu buzima bwiwe bwose no mu rugo rwiwe n'abana azovyara bagashikira
uno munsi abigeme benshi bari ku rugero nk'urwa Adelphine barasamazwa n'uto na turiya wewe impanuro wobatekerera n'izi
jewe impanuro no batekerera bojije ukaba kamera nka Delphine na wakegera abantu bakuze bakicara bakajisha niho baronkera na zampanuro bimwe abavyeyi bakunda guhanura bavuga ngo nivyo mu kigo benshi rero barabisuzugura ugasanga ariko baravuga ngo abantu bakuze ntidukwiye kubegera ko nitunganye ubwenge mugabo rero no bahanura nabo bakegera abantu bakuze kugira bamenye kwironderera kuko urumva ko atasha tugoza ubashobora kwironderera mbere impande y'ivyo ubu uyararihiye n'ishure musazawe nabo bakajijuka kugira ngo n'abavyeyi babo babashingire intahe urumva nubwo yoja mu rugo ko bitazongora kuko azoba yaramenye kwiteza imbere agateza n'imbere n'abandi bantu
wewe imigambo ufise muri kazoza ariko bandanye umushigikira kugira ngo abandanye atera izindi ntambwe n'iyi
jewe imigambo ifise yo kumushikira muri kazoza ubu ndiko ndamwiyumviriza ikindi kintu ashobora gukora kandi yo kujisha ngomba kumuha adandaze ataradandaza ibindi bintu bishobora kumushigikira ndamwongerereze yirondere n'itongo ryiwe azoza aririmira
ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe
ndabibutse ko ikiganiro ari duhana ijambo aho turiko dushimika ku karusho ko kuja hamwe n'abandi mu mashuri hamwe yo kwiteza imbere kubigeme
duhana ijambo
tugiye kubandanya na kino kiyago aho tugiye kubandanya tuganira n'abatumire ndi kumwe na Kamiheto Mohamed asanzwe ari ndongozi ku mutumba wa Kinyota ni muri komine yagutse ya Muyinga mwaramutse
na mahora
ubundi turi kumwe ni Gakobwa Leocadi ni umukenyezi w'imboneza wongahanye ni Muyinga mwaramutse neza Leocadi
amahoro y'Imana bane namwe
yego nuko tugiye gushimikira rero kubijanye n'ingene abigeme cyane cyane bo kwiteza imbere biciye mu kuje hamwe n'abandi mu migwi itandukanye yo kwiteza imbere mu mashira hamwe mu makoperative mbega Muhamedi hano ku mutumba wa Kinyota vyifashe gute ibijanye no kuje hamwe kwabigeme
ibijanye no kuje hamwe kwabigeme abigeme bo ku mutumba wa Kinyota turagirageza kubegeranya kugira turabe yuko nabo bokwijukira ibikorwa byo kwiteza imbere ariko ntivyoroha na gatonya kuko naho begeranya ntibikunda kuko benshi cyo sanga bashaka ibyo bari ngo barakora bagende babonye inyungu zabyo nico rero kimukira tuma abakobwa cyangwa sabigeme batari ngo bariteze imbere kuri uyu mutumba
turazi ko hari hindi migwi wanashaka itandukanye ku mutumba wa Kinyota muravye ho mugeza amaso nta mugwi numwe canke amashira hamwe y'abakenyezi usanga harimo abigeme
amashira hamwe menshi y'abakenyezi harimo abigeme ariko keshi abadamu nibo bakunda kwitaho ibikogwa byo kwiteza imbere abigeme nabo bakaguma bikumira kuko ni bya bindi nyine navuga abigeme bubu bashaka iterambere ry'ibyo bakora bagataha batahanye noti kumva rero yuko yokora iterambere azohava abonamwo imbono kazoza ya 2040 cyangwa 2060 ubundi buteye imbere ivyo we ucumengo sivyarimwa ni kuvuga bigemerewe keshi gituma batagwiriye muri ibikorwa byo kwiteza imbere bajana n'ibigezweho babona yuko baza gukuramo inyungu z'uwo munsi mugabo babwiye yuko imbere hashobora kuba heza ucumengo uri muri abahenda bobo ntibavyitaho
ego reka dusimbize kwa Leocadie Gakobwa turazi ko uri umukenyezi w'imboneza kandi turazi yuko usanzwe wegeraniriza hamwe abakenyezi mu migwi itandukanye yo kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye mbega ubona gute ibijanye no kuja hamwe n'abandi kubigeme mbega mu migwi musanzwe mukorana irimo abigeme
murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije mu migwi tusanzwe twegeranya benshi n'abakenyezi abigeme barimo abigeme bari ku rugero rutoyi cyane mbere aha ku mutumba wacu wa Kinyota nyene naragerageje kwegeranya abayigeme bashika kuri 12 hamwe n'abasore batatu kugira nabo baje mu migwi ya Crevé de Côte mviriza ibiganiro nyene baragira ni intererano barakotiza baragura ni miswe y'inkoko mbere twayibikije kuri uyu mutwaro ubona niwe tubikiye ariko ingene byasambutse cyane narabivuye byari byo bo bashaka inyungu zo hafi byo muri kazoza ntubabwire
ega mutware mwibaza yuko iyo nyifato kuberiki bafise ugaruka rw'abigeme cyane cyane ko ikirufisi iyo nyifato yo gushaka ibintu binyarutse kuberiki badashaka gukora bashiremo ingufu hanyuma bafata umwanya wo kurindira kugira ngo baronke umusaruro w'ibyo baba bakoze
nyamukuru nibaza yuko ari ubuzima baba bayemwo ubuzima babayemo bw'iki gihe beshi usanga bajya ruko birutse abandi nabo ugasanga hariho abagiye barata amashuri bivanye na mikoromake bafise yababyeyi babo ugaca usanga rero muri ico gihe babwiye yuko bokora botegura umugambi uzofata nk'amezi atatu cyangwa atandatu bashavuga ati none mwayo mezi atatu umuntu azoba ari mwaragiki ari nayo mpamvu rero uca usanga keshi ibikorwa by'iterambere batavyitaho nyamukuru rero nibaza yuko mu vyaba bituma bikumira cyangwa ntibagwire ntibaboneke muri ivyo bikorwa byo kwiteza imbere bisa n'ivyo
murakoze tugarutse kwa Leocadie Gakobwa mwebwe mwibaza ko ari ibiki bituma abo bigeme badashobora kwegera kumbura abamama babo bari muri ayo mashira hamwe canke abandi bigeme bagenzi babo kugira ngo bashobore gukorera hamwe iyo migambi ishobora kuzobashikana imbere muri kazoza.
Je w'ikintu nibaza nkaho tumaze kuyaga abigeme bakene gihe n'abanebwe. Ntibashaka kuruha. Ntibashaka gukora ngo bashire mu nyene zijya nguvu zijya nyene Imana yabahaye zijya nguvu abavyeyi babagaburiye barose nguvu. Ntibashaka kuzikoresha mu bikorwa by'iterambere. Ahubwo bashaka bazikoreshe mu kwinezereza mu gufungura batarushe. Nana urashobora kwibaza umwigeme amaze amashuri mwono mwanya wanashaka ariko aritegura kuja kuri kaminuza muganga uwo ashobora kubajyamye mu buriri atari ku isoko ngo arabe ikintu bigenda ataherekeje umumama mu murima urabyumva ni ukuvuga avuga ati jewe amashuri yanjye narahejeje cyangwa ugasanga ariho n'abandi batize muganga akubwira ati ibintu byo nokora ariho n'ukuntu basuzugura ubuzi agashaka gume yakarabye asa neza gusa abasore bamubone bamushime hama nkaca nibaza nti none erega rero nabo twama tuganira aho gatye none wewe umusore azo gushima gute wicaye erega abasore bubu nabo bariko barapambana bariko barakora bavuga ati jenzo twari umwigeme mbona nawe kwari ku kivi ariko arakora no kuvuga jenze ninjize nawe njize duhurize hagati ingoranire nyamukuru n'ubunebwe no gutinya kuruha or isi iki gihe udakoze nguruhe inyene wa mufuko uronka amafaranga na wa munwa uronka ico tamira abigeme bari ku ruhande nuko niko bimeze
Murakoze tugarutse kwa Muhammad mbega muravye mubibaza yuko kuja hamwe nabandi kubigeme bishobora kubafasha gute mu gihe boramuka bahinduye inyifato hari ico byo bafasha kwiterambere ryabo bwite
byo bafasha cyane cyane kugira biteze imbere bategeza kuja hamwe kuko baci mugandi mu kirundi ngo nyamwigenda ko ntari muri impeshi iyo bagiye hamwe rero bagategura umugambi bokora mukabasanga hamwe cyankwe abajejwe inyigisho bakabasanga hamwe urashaka gutegura umugambi bagashingana cooperative yabigeme wanashaka namashira hamwe ajejwe gufasha iyo migwi akabasanga mu iyo cooperative mugabo bagasanga batanguye ikivi ni kuvuga rero ibyo hamwe byokogwa abigeme bakaje hamwe bakabaha ababaha inyigisho zo kubahugura kugira nabo bihangira imirimo byo fasha cyane
rero katika kobwe muravye imigwi musanzwe mukorana y'abakenyezi mwavuze muti harimo urugero rutoyi rw'abigeme mbega abo bigeme barimwo ni gute bungukira kuko babare barakuye amaboko mu mpuzu bakagwanya bwabonebwe bakaje hamwe nabandi bavyungukira ko gute
abo bigeme baravuye mu bandi mu bigeme benshi bakabake bakaje hamwe n'abamama kugira ngo biteze imbere harimo akarusho kuko nk'ubudufate nk'akarorero umwigeme yicaranye n'umuntu akuze amurahora ko byinshi aramuronka ku indero aramuronka ko ubumenyi aramurahora kubitari bike noneho rero ababigeme bacu nibo tuze twimirije kuzeza igihugu none tuzubazeza igihugu atacu ariko barakora atabumenyi ariko bararahura bo kunguka hamwe boje hamwe nabandi kugira ngo twe turiko turagenda dukura ejo tuze tubarage igihugu cifashe nabo bazobandanirize aho dusanzwe tugejeje
murakoze cyane uno munsi rero ni impanuro izihe mwotekerera abigeme babumviriza uno munsi baba onyi batarajijuka bataratahura kamaro ko kuja hamwe nabandi
impanuro twobatekerera nuko bova aho bari umwe wese akamenya yuko kugira azogire kazoza keza yotegeza kwihangira imirimo agakora ibikorwa bizomuteza imbere kandi bigateza imbere n'igihugu hama inyuma yaho boza baritaba ni virusangi kugira baje hamwe nabandi babone aho iki igihugu kigeze gushika no munsi kukwejo aba bahari bazohava babigeme nibo bazosigara baseguye igihugu mugandi baba batakurikiye abandi muri ico gihe urumva yo kugihugu kizoca gisubira inyuma kubera bwa bunebwe bwabo niyo mpanuro twobatekerera
murakoze cyane namwe gakugareho kadi harakajambo mutekerera abo bigeme babumviriza uno munsi batarajijuka ngo batahura kamaro ko kuja hamwe n'abandi mu mashira hamwe n'amakoperative yo kwiteza imbere
akamano batera ahubwo ubunyene bariko baranyumviriza nibaze tubereke ingene bashobora kuja mu migwi yo kwiteza imbere hanyuma bategura igihugu ciza ni kuko nici wabo si cy'abamama gusa si cy'abamapapa gusa ni cy'abakiri bato nabo bagitegure kugira ngo ejo baze bagire Burundi bufise nyene ababufise kuko urumva badakoze batakuye amaboko mu muzu batagwanije ubwo bunebwe ejo igihugu kizobananira gutwara kandi mu byiyumviro by'iwacu mu byo tutegekanya twifuza yuko indongozi mu bigeme mu bamama ziba nyinshi gusumba abagabo none bumva ubwo burongozi bo buronka bari bonyene muhira bagiye bakikumira bakaguma kwabo batigeza kuja hamwe n'abandi kugira ngo bamenye aho igihugu kigeze bamenye ibiko biravugwa abanye aho bigeze hanyuma nabo babandanirize ko kugira ngo ejo bubake Uburundi bwacu niyo mpanuro no batekerera murakoze
ikiganiro duhana ijambo cuno munsi ni ngaha tugisozerereye twari ko dushimikira ku karusho ko kuja hamwe n'abandi mu mashira hamwe yo kwiteza imbere kubigeme mwumvise ko uyu mwigeme agiye hamwe n'abandi bakenyezi bimufasha kurangura imigambi y'iterambere ndetse mbere akanahakura n'impanuro zijanye n'ingene yo kwigenza mu kwitegurira kuzoba umukenyezi kirumara muri kazoza kubw'ivyo bamwe n'abandi bagahamagarira abigeme batarajijuka kuja hamwe n'abandi bakenyezi mu mashirahamwe canke imigwi itandukanye gutyo ntibasigara inyuma mu iterambere imbere yo kubasezera mushobora kuronka amahirwe yo gutsindira agashimwe mu kwishura kuri kano kabazo ufatiye kuvyashikirijwe muri kino kiganiro tanga ibintu bitatu bituma abigeme bataje hamwe n'abandi bakenyezi mu mashirahamwe yo kwiteza imbere inyishu zanyu ngufi mushobora kuzicisha ku rubuga rwa Search for Common Ground in Burundi rwa Facebook
Changi mukandika kuni meritariha, mirongindwi na rimwe, ijana mirongo itanu, ubusa, ubusa, ubusa. Changi mbere mukarungika n'ubutumwa bwa WhatsApp kuri iyo nimero nyene. Shimire wewe waduteza abiri kuva mu ntango, shimire namwe mwese twaganiriye. Gertrude mpawe nayo narindemesheje kino kiganiro ku bwa Studio Ijambo. Nkaba ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa naho ubutaha.
Muheje gukurikirana ikiganiro duhana ijambo. Kiganiro mutegurwa mugashikizwa na Studio Ijambo.
Igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe mpuza makungu Search for Common Ground mu Burundi.
Hari ico wungutse canke wifuza gushikiriza muri kino kiganiro, andika ubutumwa ku nimero itariha ari nayo WhatsApp 71 150 ubusa ubusa ubusa.
Duhani jambo, jambo ni kazoza.